mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mahoro nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi tubandanya tubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'icyiza cy'umugera wa corona. Turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi mugiye gushyikirizwa nanjye Aloys Bigirimana. Abarundi batandukanye barabandanya basaba ko inyuma y'amatora babwirizwa kubana mu mahoro.
Kugira ngo abanyamigambi babane mu mwumvikano, umuti wari woroshe. Mugabo kandi n'ukuntu gusoza n'usoza cyane. Bateza kunywa uwo muti no kuvuga igihambaye n'igikwiye n'icyo umuntu amari igihugu.
Uyu ni umurundi ahamagarira bene wabo kubana no kubana mu mahoro mu gihe mu bice bitandukanye by'igihugu habandanya kwibonekeza ukutihanganirana hagati y'abadasangiye ibyumviro bya politiki. Muri aya makuru kandi turagaruka no ku itangazo ry'abepiskopi katolika bashyikiriza ibitagenze neza mu matora ahitiye mu Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ikiganiro iwanyu mu ntara ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushyikirizwa na mugenzi wacu Fideli Niyongabo.
Waramutse abayizi namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Muri Somalia abasirikare munani ba leta bishwe ku munsi wa kabiri igihe bombe yaturika igaturitsa imodoka barimwo hafi yahitwa Golowale aho ni ku birometero 40 mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadisho. Umutegetsi akomeye w'umusirikare atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ko abandi basirikare babiri bakomeretse, umwe muri bo yakomeretse bikomeye cyane. Imodoka iyo bombe yaturikije yari imwe mu modoka zitatu z'igisirikare zari zivuye mu kibanza cya gisirikare cyahitwa Karimou zigiye mu gisagara cya Balad igihe iyo bombe yaturika. Ibiziga by'abasirikare bapfuye byajanywe mu gisagara cya Balad kugira bishingurwe. Umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab wari yitiriye igitero cyo ku munsi wa kabiri. Umusirikare mukuru ayoboye igisirikare cya Somalia ntiyishuye telefone yiwe igihe yahamagarwa na radio ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali. Tubandanize muri Afrika abacuroranzi n'abandi bantu rurangiranwa barenga ijana bo mu karere ka Afrika n'abo hanze yako karere bagirishije igiteramo hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Televiziyo amajana abiri zo muri Afrika zarerekanye icyo giteramo cyo ku munsi wa mbere, umunsi wari wahariwe Afrika. Muririmbyi rurangiranwa mu gihugu cya Senegal Yusundu na Angelique Kidjo muri Benin bari muri abo bacuraranzi. Igiteramo cy'abo bacuraranzi cyari kigenewe gukangurira abantu ku byerekeye ikiza cy'umugera wa corona. Umucuraranzi wo mu gihugu cya Mali Sidiki Diabate yatangaje igihe icyo giteramo cyatangura ko Afrika izosubira kugira inguvu inyuma y'uko ikiza cy'umugera wa corona kirangiye. Yavuze ko abanyafurika bagiye hamwe atakizobatsinda. Abacuraranzi Salif Keita wo mu gihugu cya Mali, Falai Ipupa wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Femi Kuti wo muri Nigeria nabo nyene bari mu giteramo cyo ku munsi wa mbere. Abo bacuraranzi baririmba bari mu ngo zabo canke bari muri studio. Yusundu ari mu bateguye igiteramo cyo ku munsi wa mbere yavuze ko abacuraranzi bashobora kugira uruhara rukomeye mu bintu bitari bike. Abagize umugwi urangiranwa wa Zouk Kassav n'umugwi The Wailers Band washyizweho n'abahoze bacurarangana na Bob Marley nabo nyene bari bitabye igiteramo cyo ku munsi wa mbere. Naho muri Zambia perezida w'icyo gihugu Edgar Chagwa Lungu yaragiriye ikigongwe abagabo babiri babana nk'abubakanye bari baciriwe imyaka 15 y'umunyororo mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze hisunzwe amategeko yo mu gihe cya gikoloni. Dosiye y'abo bantu yarateye ibibazo hagati ya Zambia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Japhet Chataba afise imyaka 39 na Steven Sambo afise imyaka 31 bari mu banyororo 3000 bagiriwe imbabazi na Perezida Lungu ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye mu ntumbero yo kwibuka umunsi wahariwe ubwigenge muri Afrika. Mu camanza wa sentare nkuru muri Zambia yari yaciriye Japhet Chataba na Steven Sambo imyaka 15 mu nyororo hisunzwe amategeko aziririza imibonano mpuzabitsina hagati y'abasangiye ibitsina. Iyo ngingo yari yanebaguwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zambia Daniel Foote yari yatangaje ko icyo gihano cyari kirenze urugero kandi ko byari gutosekaza isura y'igihugu cya Zambia. Mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye ibihugu bitari bikeze muri Afrika byaragiranye ibibazo n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakundana n'abo basangiye ibitsina. Benshi muri ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi bisanzwe bifite uruhara ukomeye mu guha imfashanyo ibihugu byo muri Afrika. Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Aho mu gihugu cya Cote d'Ivoire abategetsi bico gihugu batangaje ku munsi wa mbere ko batazoha agaciro raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoshigwa habona mu kwezi kuza ku ikoreshwa ry'abana mu gisata ca kakao. Ivyo kiretse abashakashatsi na Leta ya Amerika bemeye guhindura uburyo bakurikije mu kuyitunganya. Bitekanije ko iyo raporo ishigwa habona ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ikaba yasanze abana bakoreshejwe mu mirima ya kakao muri Cote d'Ivoire na Ghana kiringo cy'imyaka 10 irangiye. Abategetsi ba Cote d'Ivoire bavuga ko badashobora kwemera iyo raporo mu buryo itunganijwe muri iki gihe, bamenyesha ko irimo ibintu atari byo. Ivyo uko ivyo bizotebesha isogwa ry'iyo raporo ntibitomoye. Tuve mu karere k'Iburayi dukubitire muri Hong Kong, aho umuryango w'umwe bw'Uburayi usaba Ubushinwa kubahiriza ubwigenge bw'iyo ntara. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi wabitangaje ku munsi wa kabiri ni mu gihe Ubushinwa bufise imigambi y'ukwemeza itegeko ryerekeye umutekano muri iyo ntara. Umuryango w'umwe bw'Uburayi umenyesha ko uha agaciro kanini ivyerekeye gukingira ubwigenge bw'intara ya Hong Kong hisunzwe ivy'igihugu c'Ubushinwa ciyemeje imbere y'amakungu. Umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang yashikirije itegeko ryerekeye umutekano rigenewe kugabanya ubwigenge bw'intara ya Hong Kong. Tekanisho kijyo tegeko biganirwa mu ikoraniro ry'umugambo uri ku butegetsi mu Bushinwa ikemezwa ku munsi wa kane. Naho igisirikare cya Amerika cyagirije Uburusiya ko bwarungitse indege z'ingwano muri Libya. Igisirikare cya Amerika cyatangaje ku munsi wa kabiri ko Uburusiya bwarungitse izo ndege z'ingwano muri Libya gufasha abacangero b'Abarusiya ariko bashigikira inteko za General Khalifa Haftar ziri mu buseruko bw'igihugu mu bitero byazo ku murwa mukuru Tripoli. Amara abategetsi b'Uburusiya bavuga ko ivyo byagiriza ari lementanye. Igisirikare cya Amerika kivuga ko indege z'ingwano z'Uburusiya zaherutse gushika muri Libya ziciye muri Siriya, aho zasizwe irangi ryo kuzihisha ko zije zituruka mu Burusiya. Igihugu cya Libya muri iki gihe ciciyemo amaleta abiri. Leta iri mu buseruko bw'igihugu ikorana na General Khalifa Haftar hamwe na Leta iri ku murwa mukuru Tripoli mu buraruko bw'igihugu ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Fidel Niyongabo, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuyumvira mu Rwanda kuri FM ijana na zeru n'ibice bitatu, mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere turahera mu Burundi. Ishengero Katolika mu Burundi iradoma urutoki ku busuma bwabaye mu matora aheruka kuba mu Burundi. Ni mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa kabiri. Abasenyeri Katolika basaba ko umukandida yibwe yo kwitura ubutungane aho gukoresha ingufu. Mugwiseni watunganije ayo matora wowo uremeza ko yateguwe neza. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ishengero rya Katolika mu Burundi riremeza ko ryakurikiranye hagufi amatora aheruka kuba, ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato 2,700 mu gihugu. Inama y'Abepiskopi Katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyaho bashira ijisho kurusha ahandi. Icegeranyo abo b'Episkopi Katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe, harimwo ukwiba amajwi, kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi. Musenyeri Joakimu Ntawundereye no mukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika.
Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires.
Ati dutera ivyatsi bikorwa vyo gutera ubwoba vyakorewe abaserukiye imigambwe imwe imwe kugira ngo bemere basinye ku vyegeranyo vy'ivyavuye muri ayo matora, kwiba amajwi canke kugagamisha ibitigira hatari hake ahabonetse abatoye mu kibanza c'abapfuye canke abahunze abatumye ngo babatorere bidakurikije amategeko, kandi bigakorwa kenshi ahibonekeje abanyagihugu batoye inshuro nyinshi n'ibindi. Kwirukana abaserukiye imigambwe n'izindi ndorerezi mazi hageze guharura ivyavuye mu matora igitsure no gutera ubwoba abatora bikozwe n'abatware bakabaherekeza gushika no mutuzo tw'amatora abantu atabuje bavuye binjira ariko haraharurirwa amajwi ibanga mu guharura ritubahirijwe hamwe no kwaka amatelefone n'ibiranga indorerezi zimwe zimwe abo basenyeri katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitabavyo gusa bahamagarira ubona ko yarenganijwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu
face à toutes ces irrégularités et bien d'autres nous nous demandons si elle ne porte pas préjudice au résultat approprié.
Turibaza nimba utwo tunenge tuvuze hamwe n'utundi tudakwiye gutuma ibitegiri bitangazwa bitabamwo amahinyu menshi uko biri kose uko twiyamiriza ko karenganyo ni nako twiyamiriza uwo wese yohirahira agakoresha inguvu n'igikenye mu kwanga ibyayavuyemo kumva atagononokewe ni yiturinze inzego zibishinzwe zimutunganirize turasaba ubutegetsi guhana boshaka guhohotera bagenzi babo mu kibano kubera baba batoye uyu cankuriya umwe wese afite uburenganzira bwo gutora uwashaka hanyuma rero dusaba abantu kwihereza Imana kuko niyigaba byose bagume batekanye Gushe kubo umukandida hamaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni Agathon Rwasa umugambwe SNL utunenge Rwasa avuga ko afite ivyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo byashekirijwe n'abasenyeri katolika ajya bishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu
même en aveugle reverre les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats
ati n'impumyi yo bibona ibitigire byatangajwe n'ivyo biteranije bonyene atabuze yo kuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise byerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo abatoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere nta kindi twakora atari kwitura sentari yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure
C'est de saisir la Cour constitutionnelle.
Comme vous le savez, je gutegura amatora wowo ntoca hije no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza. Pierre Claver Kazihise atwara mu Gwiseni yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora.
Iyo ntego rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi. Baratora atamusunikano. Uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro by'amatora. Imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco
ibiharuro ntabanduka by'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza hagataho umugambi uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice 68 n'uduce 72 ku ijana nayo SNL uronka ibice 24 n'uduce 19 ku ijana abitavye amatora barenga ibice 87 ku ijana Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
Mu Burundi kandi hasigaye gusimisi mike ngo sentare yubahiriza ibwizwa shingiro itangaze umukuru w'igihugu azosubirira Pierre Nkurunziza mu gihe kugeza ubu umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi ukibandanya uhakana amajwi yatangajwe na Seni ku mugambwe CNDD-FDD watsinze ukwinubana hagati y'abanywanyi ba SNL n'abo umugambwe CNDD-FDD kurabandanya inkuru yakurikiranywe na radio Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
abanywanyi n'imigambwe CNDD-FDD na SNL babandanya kurabana ayingwe n'ubwo mu Gwiseni wemeje ko insinzi ari ya CNDD-FDD umugambwe wa rusanzwe uri ku butegetsi amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu ntara zimwe zimwe nuko hari abanywanyi b'umugambwe SNL muri kino gihe bazira kuba baratoye uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi abadanaza mu birabo bamwe bamwe bo muri zone ya Rukecho muri komene Busiga bategetswe kugara bagahagarika gucuruza babwirwa ko atacho bamaze muri iyo zone kubera abagizwa ko babatoye umugambwe SNL urongo iyo zone Minani Innocent yabwiye isoko ryacu ko agiye guhimiriza abanyagihugu kugira bagarukane umubano mwiza ahandi havuga inyifato igamije guhohotera abasenere muri ubwo buryo ni muri komine Mugongo Manga aho umugambwe SNL waronse amajwi menshi kurusha CNDD-FDD abakozi ba leta bamaze kugabishwa ko bazokwimurirwa mu zindi ntara gukorerayo mu ntara ya Kayanza naho muri komine Gatara umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine yitwariye abanywanyi ba SNL bashika 9 imbere y'umushikiriza manza mu iyo ntara abagiriza kuba barakubise abantu hamwe nuko biginye insinzi bibaza ko bazoronka insinzi imbere y'urugo rwiwe ariko rero mu ijambo Evariste Ndayishimiye yashikirije aheje gutogwa yasabye ko abanyagihugu bosenyera ku mugozi umwe
umugambwe sa CNDD-FDD ukaba kandi usaba barundi bose ko mu gushyigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano nayo demokrasi mu Burundi ntizokwigere ibaca mu mwanya y'intoki aya matora natubere ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire ubutsinda guwundi cyane ngo yigunge
ukudahuza kw'abanyapolitike kubijyanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka 2015 abanyagihugu bakira amabarabara biyamiriza ubutegetsi bwari bwiyongeye ikiringo bamwe bavuga ko butari burekuriwe n'amategeko n'ubu abantu bagumana ubwoba ko ushobora gushika maze bagatuma amaraso aseseka nk'uko vyagenze icyo gihe n'ubu nyene ubwo abantu bafise ufatiye kuri ako kahise ko hashobora kuba imigumuko iyo nayo ufatira ku mugambwe SNL utishimiye namba ivyavuye mu matora ukabugabirije kuja kwitura sentare yubahiriza ibwizwa nshingiro kuri uwa gatatu uvuga ko abanyagihugu banyazwe uwo bifuza ko abatwara bigaragara ko ivyo biteye impungenge ngo umugambwe watsinze amatora CNDD-FDD amakuru duhabwa na bamwe bamwe mu batwara uwo mugambwe mu ntara zimwe zimwe nuko bahawe itegeko ryo kubuza abanywanyi kwigina insinzi baherezwa gutangarizwa na seni iruhande y'ivyo barabujijwe guteramira mu bunywero umwanya munini mu masaha yo kumugoroba abanyagihugu barafise icyo bahanura bagenzi babo ahorikiye mu migambwe
abanyamigambwe twategezwe kuba turi abantu twibuka icyo tumaraniye ingene ikibano cyacu icyo dusana murazi ko nta utagira icyo sana n'uwundi
birango abanyamigambwe babane mu mwumvikano umuti wari woroshe mugabo kandi no gusosa n'usosa cyane bateza kunywa uwo muti no kuvuga igihambaye n'igikwiye ni cyumuntu amari igihugu no kuvuga bateza kugira ati yisi teza kuri uwo mutwe bwa mbere na mbere tuyifite ku burenganzira twese hanyuma ntagira uwumva yuko asumbye Burundi abandi
hagataha igipolisi kijejwe gukinga imigumuko kiboneka ko kimeze magabo mu kuguma kizunguruka mu barabara y'igisagara cya Bujumbura no mu bisagara byo mu ntara hagati nka Ngozi Gitega na Rumonge ahisiyo kuryacu yashoboye gushika abapolisi baba bakanuye maremare kandi ari benshi cyo kimwe n'abasirikare ariko ibyo ntivyabuje ko hari kiziga cy'umugabo akiri muto kitashoboye kumenyekana gitogwa kuruzi ruzibazi rugabanya makomine ya Rumonge na Bugarama muri yo ntara ya Rumonge kuri wa kabiri hari n'inkoho zazindutse ziravuga nk'igihe cy'isazi ibiri z'agatondo muri quartier ya Cibitoke iri mu gisagara cya Bujumbura abajejwe intwaro bavuga ko hari abasuma bari batorosa gasho kuri iyo zone ya Cibitoke
banywanyi bakunzirijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mugi mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara. Ibihugu by'Ubwongereza na Leta z'Ubumwe za Amerika bivuga rumwe n'u Rwanda ku nyito ikwiye guhabwa genocide yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe 1994. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'u Rwanda bifuza ko yitwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane mu gihe Amerika n'Ubwongereza bashaka ko havugwamo n'abahutu ndetse n'abandi bishwe bazira kudashyigikira iyo genocide yari kirakorwa. Ibindi kuri iyi nkuru tubishyikirizwa na Claude Ganza mu Nyamagana.
Ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza ku isonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye Abanyarwanda. Ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Kuri iki kibazo cy'inyito, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yifatanyije n'Inteko Rusange y'Umuryango w'Abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 kugira ngo ku mwaka utashye abazize Jenoside n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwe icyubahiro kibakwiye. Mu nyandiko yashyizweho umukono na Ambasaderi wa Amerika muri ONU, yumvikanisha ko Amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo yo gufasha Abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya Jenoside yo mu 1994 isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwa mu kwirinda ko ubwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya kukuri kw'iby'amateka ubwayo yasize. Aha ni naho Amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu 2018 kugeza ubu ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yirengagije uburemere n'ingaruka Jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu. Ku bwa Amerika hishwe abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga Jenoside mu bikorwa, uburyo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka. Amerika ishimangira ko ishyigikiye igitekerezo cyo kuzirikana Jenoside yabaye mu Rwanda, ariko bidahindura ukwiza uburyo Jenoside yabaye mu Rwanda yakozwemo. Isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya Jenoside zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bwibasimba gatahinduka uko ibihe bigenda bihindagurika, ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze, bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi. Amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, harimo no gushakisha Abanyarwanda umunani bataragezwe imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri Jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Inyandiko yashyizweho umukono na Kenny Craft uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU, isoza ivuga ko yifatanyije n'Abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda, kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi. Ubwongereza bushimye Inteko Rusange ya ONU kuba yarazengurukije imbanziriza mushinga y'icyemezo kuri Jenoside yabaye mu Rwanda, buvuga ko bushyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri Jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose. Kimwe mu byo Ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, onigashaka indi yumvikanisha n'abahutu n'abandi bishwe muri Jenoside bazira kutayishyigikira. Ubwami bw'Abongereza buvuga ko bwemera ko n'abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana. Ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi Jenoside bikorwamo, basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya Jenoside. Cyakora Ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri Mata 1994, kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi. U Rwanda ariko rwo rusange impungenge Amerika n'Ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite, kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'Abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, kandi ibi bihugu byombi byemera. U Rwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa Jenoside nk'uko byemejwe n'umuryango w'Abibumbye mu 1946. Kwica abantu b'itsinda rimwe, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigendera ibigamije ko barimbuka bose cyangwa igice, no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwambura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Kimwe muri ibi bikorwa bikoranwa umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa idini, aba ari Jenoside. U Rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki 3 z'ukwezi kwa 4 na tariki 17 z'ukwezi kwa 7 mu 1994 harabaye genocide yakorewe ubwoko bw'abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho. U Rwanda rushima ko Amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri genocide, rukanasaba Ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri genocide bari ku butaka bwabwo. Ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo itariki ya 16 ya buri kwezi kwa 4 yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe nubwo batari mu bahigwaga ariko bakazira kwanga kwifatanya n'abashakaga kurimbura inyoko tutsi.
Abakuwe mu ngo zabo n'imyuzurira yasinzikaje igisagara cya Uvira basaba amashyirahamwe y'abagira neza na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubafasha kubashyira ahantu heza kuko aho bakambitse mu mashuri no mu mahema bafise ubwoba ko bashobora kuhandurira indwara ziterwa n'imibereho mibi babayemo. Inkuru y'umesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Abavanywe mu byawo n'ibiza byibasiye Uvira mu kwezi kwa kane gushize abagambitse muri site ya Sepejele iri Kavimvira mu birometero bigera kuri 5 umupaka w'igihugu cy'u Burundi bavuga yuko babaye mu buzima bubi kuko usanga bamwe bari mu tuzu dusakaje uduhema abandi mu dusakaje imifuka ishaje mu gihe hari abandi nabo basakaza ibirago hejuru bagashyiraho igice cy'amabati. Malifo Lides Kujua n'umuyobozi uhagarariye site ya Sepejel irimo abantu bagera ku 1000 bavanywe mu byabo n'imyuzuri yibasiye Uvira aragaruka ku bibazo bafite muri aya magambo.
Tama wese yaringa ntamazi yo kunywa yaringa ndabyo kwifuka tufise amabashe ni make ya cyane hari abantu bamaze kuronka n'abandi nibamaze kutayo bafise.
Rizike Variste nawe kambitse muri site yabakuwe mu byabo n'imyuzuri.
Nta mahema dufite, nta musikere dufite, turara ahantu habi, nta matora twaronse, bamwe barapokera abandi ntibapokera, turahangayise bashakisha ukuntu natwe budufasha. Abana bacu baba mu buzima bubi cyane ko baraguma bagwara malaria, imibu ni myinshi, turara habi bakajya nabi, abana bakaguma kugwara.
Aba baturage bakambitse muri aya mahema ari hafi y'ibishanga bafite ubwoba yuko bashobora kwibasirwa n'inzoka hamwe n'imvubu zikunze kuboneka Kavimvira. Teresa Baraka n'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko twasanze ari kubaka akazu ko kubamo kuko aho yari akambitse muri iyi site yahunze inzoka.
Napfuye hariya kubera inzoka ziriko ziranyinjirirana mu nzu. Twese twahunze turiko twinjira uruhande hejuru y'inzoka zari ziratwinjirana. Ziraza tukaziona naho bazica wapi ndizihera. Haraza zibiri zihekanye ziri ku murongo zikinjira mu mazu. Kandi inzoka nini nizikomeye. N'ibiboko biriko biratembera biriko bitembera tubibona. Nabyo nyine bizotumara.
Nabiri biri bidaki nawe yari asanzwe afite inzukiromoni ariko yasenywe n'imyuzuri avuga ariko kubera gucumbika muri utu duhema bafite impungenge yuko bizatuma bo gutandukana kw'abashakanye.
Dufite ngaha nibuke cyane ni bubi raba nk'ubu turi ngaha muri kandi meze nabi cyane baduhaye akabashe kamwe kamwe abako twasize ku birago mu mabashe imashi iyo baduhaye tuzu baduhaye mbonga James Tabana nk'abana umunani fisi nk'aka kazi sinogera mu mwana mukanje bikaba bikaca biba bibaza ngende kugira mifasi indi cyane mbo kugira nta negerane na mukanje ibintu bigoye cyane.
Andre Byadunia agarisha ishyirahamwe rya Societe Civile muri Uvira avuga yuko bakomeje gusaba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubakira abaturage basenyewe n'imyuzuri kuvaho iyi myuzuri yibasiriye Uvira amashyirahamwe atandukanye abagira neza ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagenda batanga ubufasha bw'ibiribwa n'amafaranga ku miryango ye bakuwe mu byabo ariko bakaba bataratangira kubakira abasenywe ibyabo bakambitse mu mahema mu mashuri ndetse no mu nsengero. Mwamenya yuko muri raporo ya UCASID Kivu iheruka gusohora muri uku kwezi kwa 5 yavuze yuko inzu 7,720 zasenywe n'imyuzuri naho abantu 86,000 bavanywe mu byabo n'imyuzuri muri bo 37,000 bari mu masite 40 mu gihe abandi benshi bakiriwe n'imiryango itarasenyewe. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye
futi mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara na hakirangiriye turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi turashimiye kandi Mukbile Yabaro yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Mugire umunsi mwiza bari kumwe nanje Aloise Bigirimana.